ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwa na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe witwara gisirikare w'Uburusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Centrafrica nturiba neza umubano ukomeje gukura hagati ya president w'icyo gihugu Faustin Archange dira na prezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abarundi bimpunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sangi mu ntara ya Kivu yepfo barasaba gusubizwa mu Burundi kugira ngo abana babo babashe gutangira kwiga igihe kitararenga.
Petro asaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri hama n'abari mu nkambi n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo kwandikisha abana mu mashuri baze kwiga.
Floribert Nshimiyimana w'umuhambi ya Kavimvira muri leta zunze ubumwe za Amerika. President Joe Biden yarayavuganye na Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri iki cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakora ibara ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa nyantiro ku isi ndi kumwe na Fidele Niyongabo. Uburusiya bwahungishije abaturage baba mu mijyi mito myinshi y'intara ya Kursk yegereye umupaka wa Ukraine. Fidele,
ico gikogwa kibaye hafi indwi zirenga kuri zitandatu inyuma y'uko inteko za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk mu Burusiya bisa n'uko Burusiya buriko bukora ibitero byo gusubira kwigarurira iyo ntara. Batangaje ko bwasubiye kwigarurira ibisagara bito bito bitari bike kuva mu ndwi irangiye. Vidali vyafashwe na Ukraine, abategetsi b'u Rusiya bafashe ingingo yo gutegeka abantu baba mu bice vya Lysky na Komtovsky biri ku birometero 15 kuri bibi b'u Rusiya buhana na Ukraine kuhava. Pramatari w'intara ya Kursk Alexei Smirnov yabitangaje kuri ubuga Telegram. Yamara Alexei Smirnov ntiyavuze igitigiri cy'abazo kugwa mu bisagara vyegereye urubibe na Ukraine. Ibisagara bitari bike biri ku birometero 15 uvuye ku rugo rubibe. Abantu barenga 150,000 baba mu ntara ya Kursk bategerejwe guhunga ingo zabo kuva Ukraine itanga ibitero muri iyo ntara ku itariki 8 y'ukwezi k'8. Inteko za Ukraine zatangaje ko zinjiye gushika ku birometero bitari bike ku butaka bw'u Rusiya zifata ibisagara bito bito bitari bike.
Muri Irani, Narges Mohammadi wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka ushize, ubu akaba ari muri gereza. Arasaba amahanga gufasha abanyayirani kazi kurandura ikandamizwa bakorerwa.
Narges Mohammadi abitangaje imyaka 2 nyuma yuko imyerekano iyobowe n'abafasoni itanguye muri Irani wikete yanditse ari mu ibohero ryashizwe habona n'ishyirahamwe ryiwe kuri uyu wa mbere. Yasavye amakungu ufata ingingo ziboneka, asavye ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuva mu gacerere rigafata ingingo mu gihe hari amaleta atwaza gahotoro yishimikije idini kugira akandamiza abapfasoni. Narges Mohammadi yatangaje ko imyerekano abapfasoni batanguje nyuma nk'uko umupfasoni w'umunyayirani w'umukurde Masa Amini yarafise imyaka 22 yishwe ari mu mvuto ku itariki 16 y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2022 hari inyuma y'uko ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku mategeko agenga kugena abapfasoni bategerezwa kwambara. Mohammadi yaragwanije ayo mategeko asaba ko abapfasoni bifuka igitambara mu mutwe kiranga idini rya Islam. Yaragwanije kandi igihano cyo gupfa muri Iran. Ari mu ibohero ryitwa Evin rikumbwa mukuru wa Iran Tehran kuva mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2021. Abana ba Narges Mohammadi barahawe ku giti ciwe agashirimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'2023 igihe yari apfunzwe. Kuva habaye revolution ya Kiislamu muri Iran mu mwaka w'1979, abapfasoni muri ico gihugu barambara igitambara mu mutwe gifuka umushatsi n'izosi iyo bari hanze.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika, President Joe Biden yarayavuganye na Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri iki cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakora ibara. Ejo kwa mbere yatangaje ko polisi yitwa Secret Service ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu Vice President wa Repubulika abayoboye igihugu n'imiryango yabo ikeneye izindi ngufu. Fidele,
President Joe Biden yabitangaje nyuma yuko ibintu biboneka ko ari umugambi wa kugandagura Donald Trump yahoze ari president uteshejwe. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru imbere yuko yinjira mu ndege ya kajugujugu itwara umukuru w'igihugu izwi ku izina rya Marine One, President Biden yashimiye Imana kubona Trump ataco yabaye. Perezida Joe Biden yavuze ko bigaragara ko abajejwe gucungera umutekano w'abategetsi bakomeye muri Amerika bakeneye gufashwa kurushiriza. Yavuze ko Kongere ya Amerika itegerezwa kubaronsa ibyo bakeneye. Yavuze ko urwego bakorera rushobora kuba rukeneye kandi abakozi biyongera kuba hari. Abajejwe gukingira umutekano wa Perezida Donald Trump bararashe umuntu yari yitwaje inkoyo mu bwoko bwa AK-47 yari hafi y'ikibanza Trump yariko akiniramwo golf mu gisagara ca West Palm Beach muri leta ya Florida ku munsi w'Imana w'indwi turangije. Ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri Amerika FBI biratangaje ko biriko biratohoza ibyabaye nk'igeragezwa ryo kugandagura Trump. Uyo mugambi wo kugerageza kugandagura Trump ubaye amezi abiri gusa inyuma yuko Trump ariko yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka arashwe ku gutwi n'inkozi y'ikibi igihe ariko yiyamamaza mu gisagara cya Butler muri leta ya Pennsylvania.
Urakoze Fidele Nyunga bo mushura kandi kubi biganiro byacu mu cyo kuvuga rwa internet kuri www.radioacuvewa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X address yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibwiraga mu ngingo nkuru, umutwe witwara gisirikare w'Uburusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Central Africa. Tureba neza umubano ukomeje gukura hagati ya Perezida w'icyo gihugu Faustin Archange Touadéra na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence cyandikirwa mu Bufaransa. Mu byumweru bibiri bishize, abagize umutwe wa Wagner bagiye basagarira ibigo bigenzurwa n'Abanyarwanda muri Central Africa. Intandaro ya byose nkuko Africa Intelligence bivuga ni impushya zo gucukura amabuye y'agaciro. Central Africa iheruka guha ibigo byo mu Rwanda bicukura amabuye y'agaciro. Icyo kinyamakuru kibutsa ko umutwe wa Wagner washoye imari nyinshi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi ukabushaka kwagura aho ayo mabuye aboneka. Africa Intelligence ivuga ko abarwanyi umutwe wa Wagner baherutse gutera ministeri ya mine bashaka gutwara impapuro ziha u Rwanda uburenganzira bwo gushaka ahari amabuye y'agaciro no kuyacukura. Icyo kinyamakuru kivuga ko abo barwanyi ba Wagner bashakaga cyane inyandiko ziha uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro ikigo Oko Afrika gikorera mu Rwanda ahitwa Ndasima mu karere ka Bambari muri prefecture ya Waka, ahantu havugwa amabuye y'agaciro menshi. Abarusiya bamaze imyaka 6 bahawe ikirombe kiruta ibindi by'amabuye y'agaciro. Africa Intelligence komeza ivuga ko mu kwezi kwa 7 uyu mwaka Abanyarwanda bari bagiye Ndasima gushaka haboneka amabuye y'agaciro abujijwe kugerayo n'abarwanyi Abarusiya b'umutwe wa Wagner. Abarwanyi bafatanije n'ingabo za Central Africa birukanye abashinwa bacukuraga amabuye y'agaciro mu karere k'uburengerazuba bw'igihugu, bamwe bakaba baravuye mu gihugu Burundi. Africa Intelligence komeza ivuga ko u Rwanda rwashoye imari mu bucukuzi bw'amabuye bukoresheje ibigo nka Oko Africa na Vogueroc SA. Iki kigo kiyoborwa na rwiyemezamirimo Olivier Kabera, kikaba gishamikiye kuri Crystal Ventures, ikigo gishora imari cy'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda. U Rwanda rufite abasirikare muri Central Africa bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MINUSCA iyobowe n'umunyarwandakazi Valentine Rugwabiza, ariko hari n'abasirikare b'u Rwanda bahari mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ikinyamakuru Africa Intelligence kirangiza kivuga ko uretse gucukura amabuye y'agaciro n'ibikorwa bya gisirikare, ibigo by'Abanyarwanda muri Central Africa bishyira ingufu nyinshi mu bikorwa by'isuku n'iby'ubuhinzi.
Washington ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi, uruganda rwa leta rukora isukari Shushumo rwazamuye igiciro. Ikiro kimwe cyaguraga amafaranga 3,300 cyuriye cyane kigera ku mafaranga 8,000. Inkuru irambuye Diziratunga Imana.
Isukari iri mu bintu abantu benshi bakoresha ku rugero rutandukanye, kuva ku bana gushika ku basaza. Isukari kandi rifashishwa mu guhingura ibindi bifungurwa nk'imikate, amandazi n'imitobe itandukanye, ari nacyo gituma iyo ngingo yabaciye ivutu. Bamwe muri abo bakoresha isukari mu buzima bwabo bwa misi yose bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko baduza ibyo biciro ku rugero rurenga 100% ataneza bipfuriza Abarundi. Benshi ntibabona uko bagiye kubigenza muri kino gihe abana batanguye ishuri.
Idasa giciro by'isukari yo kandi ibona ni ibintu biteye ubwoba abanyagihugu. Turi mu bukene ntangere, abanyeshuri bagiye gutangura amashuri, ubukene babudusizemo bw'amakaye. Isukari agiye kubura burundu umuntu azoyinywa azabara umuntu kubera iyifise.
Nuvuga ko ari ingingo y'incamugongo umwenegihugu ari we wese. Leta yadugije igiciro mugabo ntiyigeze yiyumvira ingene yoduza n'imibereho y'umwenegihugu.
Muri Sosumo bavuga ko kuduza isukari ahanini vyatewe n'uko nabo ibikoresho bakura hanze vyaduze ku rugero runini cyane. Aloyse Ndayikengurukiye arongoye iryo hinguriro, avuga kandi ko kubona leta yaremereye abandi badandaza kuzana isukari mu gihugu bakayigurisha yarenga 10,000 navyo biri mu bituma isukari y'u Burundi idubye igiciro.
Twisunze ahanini bwa mbere itegeko nshikiranganje ordonance yahaye uburenganzira Abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayikuye hanze. Muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana n'ukuntu amahera bayiranguyeko, hanyuma kubyerekeye Sosumo yuko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora. Yindi mbo nyamukuru inakomeye mbere ni uko twebwe mu ishyirahamwe Sosumo ibikoresho dukoresha kugira duhingure isukari byaraduze, haba ku isoko mpuzamakungu canke ku isoko ryo ngaha iwacu.
Noel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru wa Abuko, ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi, avuga ko iyo mvugo y'urongoye Sosumo idafashe namba.
Ubwa mbere rero ni iduba ry'ibiciro rije mu gihe kitari cyiza. Ikeneye kandi ni uko ari iduba ry'ibiciro rije ritaravye ineza y'umuguzi. Sosumo canke inzego za leta tubaza yuko izafise intumbero zimwe n'abadandaza, kuko leta ziza gutunganiriza bose ariko umudandaza yirondera inyungu gusa. Ariko gituma tutibaza yuko kuja gushya ku rugezo rw'abandi ababigenga badandaza nta kuna kumwe zo kumvikana.
Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika barafise icyo basaba leta.
Kuno ndabibona no kuri leta yoraba ukuntu ibikira n'amaboribore isukari kaboneka ku giciro n'amaboribore nk'5,000 8,000 n'itishi cyane.
Leta ejo twoyisaba nuko yadufasha ikaraba abantu bakuru n'abatonya ko bashobora kubaho.
Noel Nkurunziza wewe avuga ko leta itarikwiye guhiganwa n'abandi badandaza mu gushinga ibiciro, akayisaba nyabona gushyira imbere ineza y'abanyagihugu bayo.
Cyo bituma twasaba yuko leta yosubiramwo ku neza y'Abarundi, ku neza y'abaguzi. Icyo giciro bahize bagisubiremwo, leta igira kigoro ntiyishinge ujya guhitaganwa n'abagwizatunga bigenga, kuko mu ntumbero ya leta sico kimwe. Na cyane cyane ko ibyuma bya Sosumo no kubaho kwa Sosumo atari ku neza y'inyungu muri ku neza y'Abarundi bose.
Ishyirahamwe Sosumo riri mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero ku rubibi Burundi buhana na Tanzania. Ni ku birometero 160 by'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ryashinzwe itariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1982 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza, kugira ririmo ibikaju ryongere ribihinguremo isukari ribone kuyidandaza. Iryo hinguriro mu gushingwa ryari rifise intumbero zine: kuronsa isukari ihagije Abarundi, guteza imbere urudandazwa mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, guha akazi abanyagihugu muri ako karere, be no kugumiza mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yakoreshwa mu kurangura isukari mu makungu. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi ya Amerika.
Abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuborohereza gutahuka kugira ngo abana babo babashe gutangira ishuri igihe kitararenga. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Zimwe muri izi mpunzi zimwe muri izi nkambi zavuganye n'Ijwi ya Amerika zivuga yuko ari zifite abana b'abanyeshuri bamaze umwaka kurenga batiga. Kuri bo hari n'abamaze imyaka irengera batiga kubera yuko nta mashuri aba mu nkambi z'agateganyo. Kubera uku kutiga kw'abana b'Abarundi bari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange, bamwe muri bo birirwa basabiriza abagenzi bari mu modokari ziba zivuye Uvira zijya Bukavu. Abandi nabo ubasanga muri za restaurant no mu mazu basabiriza ibiryo. Aba twabasanze ku modokari ya agence ya mapasa yari igiye Bukavu basabiriza.
Kandi no turasaba abadutana kundava gusa bakadutekerera badutekera nga mu nkambi amatuje kwiga tureke ibi bintu byo kuza turahirira dusegereza mu barabara. Kubera ino inzara ni igituma tuje nga dusega turasengeza turatana mugira tukagura gafu tukasarangira twese satuko basaba nk'uko mwebwe muri abakuru bacu mugenda kudusabira badutahane amarero marato cyo kwiga tureba igihugu cyo gusegereza mu ibarabara.
Shimimana Floribert ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko amaze umwaka wose muri iyi nkambi ari kumwe n'abana be babiri biga mu mashuri abanza. Amye yuko bifuza gusubizwa mu Burundi kwiga ariko bakangirwa gusubizwayo bataragera mu nkambi ya Mulongo iri muri territoire ya Fizi.
Petro asaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri hama n'abari mu nkambi n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo twandikishe abana mu mashuri baze kwiga.
Ikitegetsa Nyesi na Nezi Ndayisenga bafite abana batandatu bavuye mu Burundi biga mu mashuri abanza ariko mu mazu mwaka kurenga muri Kongo batiga. Bemeza yuko abana babo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no guhohoterwa iyo birwa basabiriza. Kuri bo basanga gusubizwa mu Burundi ari byo byakemura ibibazo bafite.
Tumaze amezi murari tutajya kandi ngaha ntabwo twarimye kandi ahantu ahantu namwe tuza gukorera amaheru ugiye uragenda kurunda ukorera amaheru ukagaruka uko nyine abana bakaca bagenda gusega icyo bundi bafashe umwana angana ukunyamukora bya furambi umuntu w'umugabo kubera gusega abandi bana barazimirira iyo onye ikibazo nyine cy'inzara no kurara hasi ntitugira aho turara twebwe ubwana buradutukurira ko kubera inzara. Heraba hageze yaho tujya turahiga ahantu tuza gucingera bagiye guhiga gasombe babakubitirayo bagiye gusoroma gasombe mu mirimo y'abakongomani bakabica no kubica bakabakorera bya furamba abantu baba mama. None twebwe twisabira yuko mwodusabira bakadutahana muhiri wacu tukaza gutora perezida kandi tukabakadushirira abana mu mashuri.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga yo muri Uvira yandikishiramwe gyarone gita impunzi rya Seri na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi abasaba kuvana izi mpunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange kuko ziteza akavuyo muri Uvira. Gusa mu rwego rwo kugabanya ubucucuke buri mu nkambi z'agateganyo hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu cumweru gishize yimuriye mu nkambi ya Mulongwe abarundi barenga 600 kubera uku kutiga kw'abana b'impunzi z'abarundi. Bamwe mu babyeyi basanga bizagira ingaruka kuri kazoza k'abana babo.
Buri munsi baratonda ku mugoroba kugera kuwundi mugoroba usanga bakira guhera mu gatondo ku mugoroba basega abantu
bagenda bavuga hehe nayo
aha kuri rompwe murongwe hose usanga ari kugenda barasega mu mazu ku mabarabara nakazi kugenda barasega nta kindi kintu bako ingaruka zabo bariko baratakaza indero n'imico bazokura ari ibintu by'ibinebwe bimenyereye gusega nyene ntacyo bazovamo.
Izi nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ziri muri territoire ya Uvira zirimo impunzi z'abarundi zirenga 5,000 nta mashuri azibamo. Amashuri yigamo abana b'impunzi z'abarundi aba mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe ziri muri territoire ya Fizi. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impamvu itajyanyiza impunzi mu nkambi za Mulongwe ahari amashuri ari gukega cyatanganyika cyari cyuzuye gifunga umuhanda Vedase Ngabo ijwi rya Amerika uvira
mu Burundi abagore baraharanira uburenganzira bwabo mu nzego zose bavuga ko bituma batarenganywa mu ngo zabo no mu kazi bakora ni nkuru ya Thierry Vendayishimiye
abo bakenyezi baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora ubuzi butandukanye bwo kwibeshaho burimo ubwubatsi ubudandaji n'ibindi bikorwa bibateza imbere twabasanze mu bice bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko kugira ngo batinyuke gukora ibikorwa bibateza imbere baba je gusobanukirwa kubijanye n'uburenganzira bwabo aho babaye ndetse no mu mirimo ya misi yose barangura uyu mukenyezi twaganiriye avuga ko kubwiwe yatahuye neza ko nawe afise agaciro n'inguvu zo gukora nk'abandi bantu bose mu byakora uko nikabivuga
yewe ndagutahura mu ntumbero yuko mukenyezi ari umuntu nk'abandi bose ari umuntu afise uburenganzira bwiwe hanyuma nawe nyine akagira amategeko amwega abwirizwa gukurikiza umwenegihugu umuntu afise agaciro
uwo mukenyezi asanzwe yikorera utwiwe nawe avuga ko umukenyezi wese afise ubushobozi bwo gushikiriza iciyumviro cerekeye umugambi yiyumviriye gukora kandi akabikora neza avuga ko nawe yitanga kakarorero kuko hari ibyo yabashije gushika ko kubera kumva ko nawe atahakumiriwe
nifatiye ko jewe nuko nshobora kukugira iciyumviro n'umugambi wanje canke cyo gushikiriza mu bandi akivuga atawunzi ibira atawunye imijambo hanyuma mu mugambi wanje urangura ata muntu agira ati iki uragikumiriwe iki nacyo urakirekure
ibyo rero ngo bituma amabakorerwa abakenyezi yahozeho ndetse n'ubu acibonekeza agabanuka haba mu miryango ndetse no mu buzi butandukanye bagenda bakora uyu mukenyezi avuga kuko ubuzima bwagiye buzimba abakenyezi barushijeho kurikanura bakura amaboko mu mpuzu barakora
kuko ubu unye ibyo abantu b'abagabo bakora n'abagore barabikora abakenyezi barabikora ubu barakora imirimo myinshi kera tutabona ko barekuriwe n'ubucubwenge ukabona ibigirwa ahandi nuko ubuzima bugenda buzimba byaratumye umukenyezi yiyugurura
uyu mukenyezi nawe yafashe ya mbere mu gukora akazi k'ubufasha ibyo bita ikiyede mu bijanye n'ubwubatsi kugira ngo abashe kwikura mu bukene yabwiye abakunzi bacu ko amaze imyaka itatu akora ako kazi kandi ko kamutunze nabiwe avuga ko afise uburenganzira bwose bwo gukora ako kazi kuko uwo bubakanye yabitahuye ko n'umukenyezi ategerezwa gukorera urugo
nta ngorane n'imwe nta kibazo naha mukuza ngaha baraduhaye uburenganzira nta ngorane n'imwe dutashe baramenya ati twagiye ku kazi dutashe kandi bakamenya ati turavuye ku kazi nta kibazo na kimwe tuganira neza n'abafasha bacu nta ngorane
ariko kandi avuga ko hari bamwe mu bakenyezi bo mu kibano bataratahura neza ko umukenyezi nawe afise ubushobozi bwo kuzindukira mu kazi uyu mukenyezi yatinyutse aja mu kazi ko kubaka asaba bagenzi bo kureka ibyo byiyumviro bitajanye n'igihe
mu kibano nyene urazi ntibabyakira neza haragera umwanya bakabibona nabi kubera babona nabo baba birirwa muhira nawe ugenda
abo bakenyezi twayaze bemeza ko umukenyezi afise icyakora uko coba kingana kose asahiriza umuryango bikanamurinda amabi ahanze umukenyezi iyo ava akagera hirya no hino no mu Burundi harimwo batera kamo abakenyezi bagenzi babo kurondera ico bakora naho coba gitoya kuko gisahiriza urugo bikabarinda hagusabiriza ibishobora gutuma baja mu ngeso mbi ugasanga banakorewa amabi batandukanye amabakorerwa abakenyezi aravugwa kandi n'abagize ihuriro ry'abakenyezi bo mu karere k'ibiyaga binini aho bavuga ko ayo mabakorerwa abakenyezi ashingiye ku gitsina abandanye yongerekana muri kano karere mu nama abo bakenyezi bagize ihuriro ryo mu karere k'ibiyaga binini baherutse gutunganyiriza i Bujumbura basabye ko buri leta yofata ikibanza ca mbere mu gushira imbere ineza y'abakenyezi mu kurandurana n'imizi ibibazo bihanze abakenyezi mu kubafasha kuronka uburyo no kubasahiriza kwita bira inzira yo gukora bakiteza imbere kuko ibyo bizobarinda ibyo bibazo byose ikindi abo bakenyezi basaba bagenzi babo no kutarenga amategeko y'urugo naho baba bashitse ku rwego rushimishije rw'iterambere basabwa kubandanya bubahana nabo babana kuko ibyo bizobarinda ingaruka mbi mu rugo rwabo no mu kibano
kizire kujya kwishima ngo uvuge ngo ko rero namaze ngo kushika ku rwego runoro cyangwa mfise uburyo bunobuno ubu ndashoboye rero gutangura kugira ibintu by'amanyama oya uburenganzira bwiza nubwo bwumvikanywe ko nubwo butuje nubwo ukurikije amategeko mu rugo canke mu kibano aho umuntu agendera hose akahaca yumva ari en harmonie avec les autres.
Abakenyezi rero basabwa kumenya uburenganzira bwabo mu byo bakora naho bakorera hose kuko ari byo bizobarinda amabi bakoregwa nabo bakabasha gushikira iterambere. Mu Burundi umugwi w'abakenyezi ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibice 55% n'ibice 2% by'abanyagihugu bose. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi abasangira bashonje nta usigariza undi. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Yamamaze kuko yatwigeretse ikaduherekeza herekeza mu rugendo rutagatifu makumyabiri n'itanu twitoza kongera kubana mahoro no kumva ntiwe dukesha ijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu ubumwe nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyumvanya byo nta mahoro twagira nta butabera bushoboka tutari kumwe nawe Mana y'ukuri Kiliziya umuryango wawe ya mazu muvandimwe mu bantu yimakaza urukundo n'ineza y'uhoraho n'iyi myaka ishize kiliziya yakoze uwo murimo wayo mubwiyoroshye mubutuzo bikesha ijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu ubumwe nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyumvanya byo nta mahoro twagira nta butabera bushoboka tutari kumwe